Murumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Chuti zacu mwiriwe neza, ni Thomas Kamirindi ubasuhuza. Mu Burundi mudukurikire ku mirongo migufi metero 25, 31 na 41. Mu Rwanda turavugira kuri FM 104 n'ibice bitatu. Bamwe mu Barundi b'impunzi mu miji yo mu Rwanda baritegura guhunguka, ariko hari abandi bumva igihe kitaragera.
Umugabo ni waza gucura rero tutashe Burundi butadukeneye ntigoreka kutunyuruza na twebwe na mutekano liyo.
Uyu ni umwe mu Barundi b'impunzi babi Kigali mu Rwanda. Abarundi barenga 280 ejo barahungutse bava mu ntara ya Kivu yepfo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, naho abandi barenga 500 barimo baritegura gutahuka bava mu Rwanda. Umuryango w'ubukungu w'Afrika y'uburengerazuba CEDEAO uriga uko wakuraho ibihano wafatiye igihugu cya Mali. Aya makuru nandi twabateguriye ni mukanya gato, ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara. Ndakibateguriye kandi ndakibagezaho mfatanyije na Mukbil ya Barol, buri wese ariwe mu rugo mu rwego rwo kwirinda icyorezo cya virusi ya corona. Turahera ku makuru yo hirya no hino ku isi. Aloyse Bigirimana, mikoroni yawe.
Urakoze Thomas. Umuhuza yarungitswe n'ishyirahamwe ry'ubutunzi rihurikiyemo ibihugu byo mu karere ka Afrika y'uburengero CEDEAO, yavuze ko bisa n'uko bagiye gufata ingingo ku munsi wa gatanu yo gukuraho ibihano by'ubutunzi byafatiye Mali inyuma ya kudeta yabaye mu kwezi guheze. Ibihugu bya CEDEAO byugaye imbibe zose zibihuza na Mali, hamwe no guhagarika guhanahana ibidandazwa. Abasirikare basabye muri iyi ndwi kw'ibyo bihano bikurwaho inyuma yaho wahoze ari umushikiranganji wo kwivuna abansi Colonel Bahindaw agenewe kuba umukuru w'igihugu w'ifata kibanza mu mezi 18. Perezida w'ifata kibanza itegekanijwe ko arahira muri uyu mwanya kuri uyu wa gatanu, mu gihe umukuru wako kagwi Colonel Amis Goita azobicegera ciwe iby'ifata kibanza. Jonathan yagiye muri Mali kwa gatatu kwirabira uko byifashe. Yavuze ko CEDEAO igiye gufata ingingo kuri ivyo bihano. Yavuze ko ivyo shirahamwe atanyungura ifise cyo gukandamiza igihugu kibanyi mu muryango mu bihano. Ariko Jonathan yongeye koko Perezida wa Ghana Nana Akufo-Addo ari nawe arongoye CEDEAO muri iki kiringo ari wazotangaza iyo ngingo. Perezida wa Nigeria Muhammadu Buhari yavuze ko abantu 23 barimo abanyeshuri bafuye igihe ikamyo yikoreye igitoro itembeye igace ya kumuriro kuri uyu wa gatatu mu ibarabara hagati mu gihugu. Amasanganye y'amakamyo arakunze kuba mu mabarabara adafashwe neza muri Nigeria. Perezida Buhari ahanura abakoresha amabarabara kwisunga ingingo z'umutekano kugira birinde amasanganya nk'ayo muri kazoza. Umumenyesha makuru yahashitse iryo sanganya rikiba yavuze ko iyo kamyo yariko iva mu gisagara cya Okene ijya mu buraruko bw'igihugu igihe ifire yayo yanka gufata ishitse ku ibarabara rikuru riva Irokoja rija i Abuja. Leta Zunze za Amerika kuri wa gatatu yaratangaje ibihano bishasha kuri Kiba bigamije kuzibira iminyuro leta ya Kiba icishamwo amafaranga. Perezida wa Amerika Donald Trump yavuze ko ibyo bihano bibuza abanyamerika kuba mu nyubakwa zegukira leta ya Kiba no kurangurira amatabi n'inzoga muri ico gihugu. Trump yongeye gukaza ibihano byari byatezuwe n'uwa mubanjirije Barack Obama. Ibi bihano bifashwe mu gihe Perezida Trump n'umukeba wiwe muri politike Joe Biden bariko barondera kwigarurira amajwi menshi muri leta ya Florida mu gihe hasigaye indwi zitandatu ngo amatora abe. Leta ya Florida iha abahanuzi ba Perezida Trump bibaza ko gufatira ibihano bikomeye Kiba bishobora kwakirwa neza n'abanyagihugu baho benshi bamuka muri Kiba. Abategetsi muri Afghanistan bavuze ko batalibani bagandaguye abapolisi 28 mu mirwano yabaye mu bumanuko bw'ico gihugu. Umutegetsi umwe muri ako karere yavuze ko abatalibani bagandaguye abo bapolisi inyuma y'uko bishikanye, ariko abatalibani barabihakanye. Ubwo bwicanyi bwabereye mu karere ka Gizabe mu bumanuko bw'intara ya Uruzgane, ahamaze iminsi haba ugutana mu mitwe gukomeye. Zergai Ebadi, umuvugizi wa buramatari w'intara ya Uruzgani, yavuze ko abatalibani bahenze abo bapolisi 28 ko nibishikana ku munsi wa kabiri bazobareka bagataha mu ngo zabo, ariko yavuze ko bamaze kubambura inkoho baciye bicwa bose. Ubufaransa bwasabye ejo kwa gatatu kw'amakungu ahagurukira rimwe kugira hashingwe leta nshasha muri Libani, mu gihe abanyagihugu bariko barasaba ko haba ibihindutse inyuma y'igisasu cyaturitse ku kivuko cy'i Beirut. Umushikiranganji w'Ubufaransa jejwe imigenderanire n'amakungu Jean-Yves Le Drian yavuze ko abanyepolitike muri Libani batarabasha kumvikana gushinga leta nshasha. Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron amaze kugendera Libani kabiri inyuma y'iryo sanganya. Leta z'umwe za Amerika yo na Arabia Saudite bariko baragabisha Ubufaransa ko buriko burashaka iyo leta nshasha yoza yegamira umuhari Hezbollah usanzwe ushigikiwe na Irani kandi ubonwa na Amerika nk'umuhari w'iterabwoba.
Aloyizi Bigirimana, urakoze. Nshuti zacu, mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Nimudukurikire no kuri YouTube na Facebook VOA Radio yacu iwanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Ku mupaka wa Gasenyi Nemba, u Rwanda n'u Burundi barimo barahererekanya abarundi n'abanyarwanda bari baraheze mu bihugu byombi nyuma y'ifungwa ry'imipaka ryatewe na COVID-19. Aha ku mupaka wa Gasenyi Nemba kandi niho icyiciro cya gatatu cy'abarundi barenga 500 baza kunyura bahunguka bava mu Rwanda mu nkambi ya Mahama. Umunyamakuru wacu Pierre Claver niyo nkuru uraho ngaho igasenyi Nemba, bimeze gute?
Ego cyane Thomas Kamirindi, hano ku mupaka wa Gasenyi Nemba ugabura Rwanda n'u Burundi, hari abarundi batari bake bari buganiwe mu Rwanda bugaranywe kubera ikiza cy'umugera wa corona 19. Abo rero kinugiye bakabemerewe gusubira mu gihugu iwabo, bari bamaze igihe babigerageza ariko byari byaranse. Ubu rero bagiye mu serukizi bw'u Burundi mu Rwanda i Kigali, maze barabemerera bagira urutonde rwabo, bakaba baje mu modoka zishika zine zuzuye barenga 80 bose. Bakaba rero baje kwakirwa hano ku mupaka wa Gasenyi Nemba, baterewe ibidodo mu byangombwa byabo, mu mapasiporo n'amaresepase yabo, bakaba rero muri kino gihe bariko barambuka umupaka. Ariko rero ku rundi ruhande naho hari abanyarwanda bari bugaraniwe nabo mu Burundi kubera ikiza cy'umugera wa corona 19 nyene, nabo nyene muri kino gihe bariko barambuka, bariko barajabuka baza kuri ku ruhande rw'u Rwanda, nabo bakaba barenga 50, nabo nyene bakaba bakiriwe hano kuri uno mupaka wa Gasenyi Nemba. Ni igikorwa rero nkuko twabibwiwe n'abayobozi n'abategetsi bari ngaha, kiriko kigenda neza guhererekanya canke guhanahana abanyagihugu bari buganiwe mu gihugu kimwe mu Rwanda canke mu Burundi kubera ikiza cy'umugera wa corona 19. Bagwiriyemo abari bagiye kwivuza, cyane cyane abarundi bari bagiye kwivuza mu Rwanda canke bari baje kumvuza akazi canke bari baje na kubyerekeye imanza zitandukanye ubugeni canke ibindi, bakaba rero bari bugaranywe kubera ico kiza cy'umugera wa COVID-19. Bamwe muri bo twavuganye batubwiye yuko bagiye kubona basubiye mu miryango yabo. Hari nk'umupfasoni yatubwiye ati jewe natize abana bakiri bato, none muri kino gihe ngiye gusubira kubaraba nongere ntunganye n'udukorwa two mu rugo.
Niko sekrave ahongaho gasenyi nemba yego urahabona abo bantu b'abanyarwanda n'abarundi bari baragotewe mu bihugu byombi kubera imipaka yafunzwe biturutse kuri COVID-19 ariko rero hari n'abarundi barenga 500 umutegereje ahongaho gasenyi nemba bahunguka bava imahama.
Thomas nkuko bivuze ni hano nyene mu kanya haja kwakirirwa impunzi z'abarundi zari zahungiye mu kambi ya Mahama iri mu buseruko bw'u Rwanda bakaba bari kubaraza muri kintu gihe bagera ku 511 ni gice kigira gatatu c'abarundi bahungutse mu kiringo c'ukwezi kumwe abagiye guhunguka bakabarenga gato 2500 nabo nyene mu kanya turabarindiriye kugira ngo baje kwakirirwa kuri no mupaka wa gasenyi nemba abajabuke bagende mu Burundi bakaba nkuko tubibona hakurya ku mupaka w'u Burundi ku gice cy'u Burundi baje kwakirwa n'abategetsi batandukanye. Amakuru dufise nuko nkuko abambere byagenze baje guca bajanwa mu kambi y'agateganyo ya Songore iri muri komine Kiremba mu ntara ya Ngozi aho bamara iminsi itatu bariko bigishwa gukunda igihugu bongera bahabwa n'ibindi bizobafasha kugira ngo basubire mu miryango yabo munyuma bagaheza bagatwagwa iwabo. Ariko rero hari n'abandi baba batiyandikishije kugira ngo batahukanwe tubabona nabo nyene hano ku mupaka nabo bita mu gifaransa ibita ngo ni de la patrie spontane nabo baba hagufi ngaha hano muri kano karere ka Bugesera cyangwa Kigali bakumva abiwabo bagenze babatahutse nabo bagafata ingingo yo gutaha. Abo rero nabo barindiriwe ko bashobora kwakirwa nkuko byagenze mu bice bibiri biheze abandi abarundi nkabo biyumva bashatse gutaha bagaca baza hano ku mupaka barakirwa bagataha. Hano rero niho turi Thomas Kamirindi amakuru arambuye turaja kuyashikiriza mu kanya kari imbere abo barundi nabo bandi bahungutse bavuye Mahama bamaze gushika hano.
Pierre Claver niyo nkuru urakoze. Komeza kandi utubwire uko HCR ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi itegura gutahukana abarundi b'impunzi baba mu miji yo mu Rwanda.
Ishyirahamwe mpuzamakungu gitaye impunzi HCR ryabwiye Ijwi Amerika ko ari impunzi z'abarundi ziba mu bisagara zitari nke zimaze kwiyandikisha zisaba ko zotahukanwa mu gihugu nk'uko n'abandi bava mu ikambi ya Mahama bariko baratahukanwa. Umuvugizi wa HCR Elise Vireshalane ntagitigire ntabanduka yashimye gutanga kuko kubwiwe igikogwa kikibandanya yamara yemeza ko bangana n'abazotahukanwa ku nshuro imwe nabo kenshi bakaba baba barenga gato 500. Icyo bikoze umuvugizi wa HCR yamenyesheje Ijwi ry'Amerika ko abenshi arabari bahungiye mu gisagara cya Kigali hakiyongera ko n'abari mu yindi miji nka Nyamata na Huye ari naho hari abarundi benshi. HCR rivuga ko ririko riregeranya imyidondoro y'abo barundi bifuza gutahukanwa ku gushaka kwabo kugira ngo nabo bazohunguke vuba. Rizoba ryambere hatahukanywe impunzi z'abarundi ziba mu bisagara kuko abarenga 1000 bamaze gutahukanwa mu bice bibiri kuva mu mpera z'ukwezi guheze bose hamwe bavuye mu kambi ya Mahama. Abo bifuza gutaha basigura ko amahoro yagarutse aho bari bahunze bava.
Mbona vraiment mbona nino tonyaga ubuzima bwo bungoye cyane avuga ati kumbe hariho akazi yo kuzaba umuntu yosubira no mu kazi kubera impamvu z'ubuzima bwo bungoye ngaha. Ko nabwira n'abantu hari bakatubwira ati nengo ntabwo situasiyo umutekano ntabwo iri garante cyane abatazi baratubwiye ati umutekano ukomeye tumba vraiment nta kibazo ati tari raporo ya demire kenze na za demire seze viraruta kure mu nta kibazo ntabwo bazikiza ntabwo bakimara itereta abantu ko babonye kose rumva ati numva kimenyero byo nta birasumbana nta kundi nyine kuko bijyanye n'umutekano wabo bafataye icyo babatwaye atacyo tangora nimwe atagwa babanduzanya urabona ngo tumuhore yaragarutse kereka ibintu by'ibitero mu minsi bike bitangura kubayo mugana byo ubona ko bati ntacyo bitwaye cyane n'ibintu bisanzwe.
Nubwo biruko harabandi baba ikigali babona ko ataragera ko batahuka kuko bumva mu mitima yabo bataratekanirwa kandi kubgabo umutekano muke bahunze utaragaruka.
Natwegwe twahunze atari Burundi bwatu muko umugore yawo kanye umugabo ni waza gucura twegwe rero tutashe Burundi butadukeneye nibwo reka gutunyuruza natwegwe na mutekano liyo kwari kubanza gutora inyishu irama
ubwambi nabasaba ikubanza guhagarika ubwicanyi
abanyagihugu bakiyumvamo yuko ari igihugu igihugu bashobora gutaha bameze neza.
Haise yagaligira ko rikamenyesha ko ku munsi wa kane wigendwi itariki 24 z'ukwezi ikindi gice cy'abarundi barenga 500 bazotahukanwa. Haise rivuga ko hashobora kuba harimo abazoba bavuye Kigali ni Mahama. Ku Rwanda rwa Burundi hoho bemeza ko abotahuka bose uko buba bangana boronkaho bashikira kuko ibibanza bikwiye byo kubakiriramo byategekanijwe. Pierre Nkurikiye ni umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intore hagati mu gihugu umutekano ushinzwe impunzi. Yabibwiye Ijwi rya Amerika mu ndwi iheze aho yariko yakira igice kigira kabiri c'abarundi bahungutse.
Tukifuza rero yuko zobandanya ziza kandi ziza ari nyinshi ko mu Burundi nta nambamye ari mwe vy'ikibanza harabavuga ngo kibanza dufise cyo kwakira abantu bake isivyo dufise ibibanza bibiri icisongore gishobora kwakira abantu 600 dufise n'iciki nazi gishobora kwakira abantu 1,200 nukuvuga ko nubwo boze arimo ari 2,300 twoshobora kubakira ntankomanza kugira ngo impunzi zose z'abarundi zitahukanwe mu gihugu cyabo cy'amavukiro baze basubire mu miryango yabo basubire mu matongo yabo basubire mu buzima bwabo babandanye ubuzima bwabo.
Nubwo hari abariko barahunguka, Haser rivuga ko u Rwanda rugihaye indaro abarundi barenga 72,000 bahatse indaro. Pierre Clave Nkuru, Kigali, ku bw'Ijwi rya Amerika.
Abana b'abarundi b'impunzi mu nkambi ya Nduta muri Tanzania bafite ibibazo bikomeye byo kwiga. Umunyamakuru wacu mu gihugu cya Tanzania, James Jovin, yaganiriye na bamwe mu banyeshuri n'ababyeyi babo mu nkambi ya Nduta.
Mwaka wa gatanu ngahinduta hariho abana b'abakobwa twahora twigana, bamwe baragiye ku bagabo, abandi nabo baratwaye inda, abandi nabo bari inyuma y'ibikiki gukora akazi, abandi nabo b'abakobwa nyine n'abahungu bose baragiye inyuma y'ibikiki gukora akazi kubera ko atanyigisho zihari dutiga.
Bakaye bafise ibikoresho by'ishuri ata mpuzu, n'abarya biga mu mashuri makuru badafise ibyo batwariramo amakaye, bafise ibikaye byinshi biharakenewe ishakoshi n'amakaye n'amakaramu. Hariho nyine n'abahebye kubera badahuza n'abarimu nyene mengo na mwigisha nabi batahujije bakihebera aca harya bariko barigisha akagumamo kubita nyene akavamo yihebera.
Dusaba turasaba yuko ho kwitwa inyigisho tukaguma twiga inyigisho zo kuguma twiga, abandi baguma baheba bagenda ku bagabo batwara inda zishushe kandi turonke n'imfashanyo zo kuguma twiga turonke ubumenyi rero ubwenge bugashyire bw'abantu karusha tuguma duhura n'ibibazo.
Ibitigiri by'abatwaye inda nibyo byinshi kubera ubuzima ari bubi cyane. Icyo dusaba UN twoyisaba ko yo tugwiriza ibyigwa kandi turagira impungenge kuko abarimu baguma bidoga ko babahemba amahera makeya.
Hanyuma kore turasaba n'imfashanyo nyene kugira natwe tuze turaronka ibindi nyene bitandukanye nka niforome, ibirato, amakaye, amashakoshe, munyere wo gutwaramo amakaye nyene n'ibindi nyene n'abandi baronka natwe tukaronka mu bandi.
Barahuye n'ingorane kukubera benshi bashe barongo kwa abandi barahebe ishuri izongorane bahuye nazo cyo ni beshi gose ngira nibice ku ibitano kwijana.
Nta bikoresho bafise na cyane cyane nka bijya bikoresho babaha by'ishuri, ntabyo babaha twase bahubwo ko bafasha bakabaha ibikoresho.
Ibikoresho byo bya ntabyo bafise ku kubera ngaha mu buhungiro bo bironka gute kana ta umuntu aronka gahera. Ibikoresho byo yashobora kubivura kandi babona haraheze igihe batahabaha n'ibikoresho nyine bakoreramo.
Abandi nabo baragiye inyuma y'ikambi kurondera amahera ngene bobaho, abandi nabo ugasanga baguma bahura n'ingorane zitandukanye zo ngaha mu nkambi ko ngaha mu nkambi dufite imisoro itandukanye. Hari igihe hashobora kuza kurondera ugasanga ukavuga ati ko niga reka cye nirongorerwa. Benshi rero bararongowe, benshi ngira usanga ari ubuzima nyine bw'abacanze bashe baraheba ko ngaha mu nkambi biragoye. Hari igihe ushobora kubura umubashyira ugasanga urabuze agasabu cyangwa urabuze utuvuta, rero umaze kuronka umubashyira avuga ati reka ndagutware ushize kwibana ugaca usanga urahisemo kugenda. Nkababwira nk'amakaye yaraba hera nyiramakaramu abo gicyo saba nuko abanyeshuri bapokeza ibikoresho byo gukoresha bwa ntibaje baje guhura n'izo ngorane bahuye nazo mu gihe bari batashe muhira
kuko urashobora kwicara muhira ugasanga uri kugeragezwa n'ibintu byinshi bivanye n'ukuntu wahora ufatirwa ku ishuri nk'abanyeshuri benshi usanga benshi muri bo bararongowe bataragera abandi bakarongora bataragera kubera n'ingorane z'uko batari ku ishuri kandi bivanye n'ubuzima bubi
ejo kuwa gatatu abarundi barenga 280 bari mu nkambi y'agateganyo ya Kavimvira mu ntara ya Kivu y'Epfo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo baratahutse umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo uri Uvira arakomeza kuri iyi nkuru
izi mpunzi zatahukanywe uko ari 287 zinyuze ku mpaka wa Gatumba ni zimwe zagerageje gusubira mu gihugu cy'u Burundi ku mbaraga zinyuze ku mpaka wa Kaberagure na Kavimvira ico giye zaje gusubizwa inyuma n'igipolisi cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kibifashijwemo na komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi muri Uvira kuba izi mpunzi zatahukanywe zivuga yuko ari ibyishimo byinshi kuri zo kuba zisubiye mu gihugu kuko aho zari zisanzwe ziri mu nkambi z'agateganyo zasange na Kavimvira zari ziyafitiye ubuzima bubi burimo gufungura nabi ndetse no kutigisha abana nitegeka consulate na Geraldine Niyonkuru bavuye mu nkambi y'agateganyo ya Kavimvira bagiye mu ntara ya Kibitoki bahamya yuko ari ibintu bidasanzwe kuri bo kuba bongeye gusubira mu gihugu cy'amavuko nyuma y'umwaka n'igice bari bamaze mu buhungiro
cyangwa bishimye cyane kuba nashe mu gihugu cy'iwacu cy'u Burundi cyatwibarutse abashimiye nyakuba umukuru w'igihugu cy'u Burundi atwitayeho akatwiyumviraho twatugorewe muri Kavimvira twikora rigaravie tukikora mucanga dukora amafaranga 50 twari tugwaba cyane twajyanwe ku munsi twaduhangayitse Beshi tutashe twararuca tani cyo tuzobasha gukora mu rugo rw'iwacu. Nkabana ngaye kumusaba yongera kwa twita yatwaga tutashe. Yitaho nabasigaye muri Kavimvira. Beshi abanye tutashe basigara bararira. Nukuri ndashimye Imana yoba idukuye mu mpangu gwa hanseri. Ndashimye Imana nukuri turashimye cyane kandi hariho nabandi bantu basigaye twifuje ko mugire buryo bwose nabonye nibazo dusange mu gihugu cy'u Burundi twari duhangayitse twari tubaye nabi none turashimye umubyeyi wacu leta mbyeyi yatwitayeho w'u Burundi mbere bitumukomera amashyi yaduhamagaye kwiyo tutaye mu gihugu cy'u Burundi kiwe imana imuhezagire yongere ahezagirwe gose
Enoke Ndayishimiye nawe n'umwe muri aba barundi batahukanye yemeza yuko ari byishimo kuri bo
ndishimye cyane muri aka kanya nino saha mbona turiko tururira amamodoka kugira ngo badusubize iwacu nkabanezerewe cyane gose kuba ngomba kongera gusubira kubona igihugu cyacu cy'amavukiro aha twatubayeho nayo mu buzima bubi twari dutunzwe no kwikorera magaravie twari dutunzwe kwikorera imicanga abana bacu nabo bari batunzwe no gusega hamwe n'abadamu bacu ubu rero kubera ko tuvuye muri ubu buja twarimwo turanezerewe cyane
Foste Bastenti Bangana ni umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Intwaro y'Agati mu gihugu cy'u Burundi yavuze yuko abo Barundi batahutse banyura mu kigo cy'agateganyo cya Gatumba bagapimwa virusi ya korona nyuma bakaza gukomereza mu ntara bari basanzwe batuyemo mbere y'uko bahunga uyu muyobozi wari waserukiye Leta y'u Burundi ku mupaka wa Gatumba asaba izindi mpunzi guhunguka zikare ku bwoba
ndababwiye nti karibu karibu bose twebwe turi pre kubakira murabona urongoye bisata cy'impunzi ari hano abahaseri badufasha mu bindi bari hano igipolisi cy'urundi kiri hano bose intwaro turi hano nta yindi jambo dufise mu kanwa atari jambo rimwe ryiteka ry'uko dusaba yuko aba bavukanye bacu aba bene data bose batahuka nabwo ndi kanatsinda batashi wabo none utashi wanyu umva hari ahantu hajyoshe haruta aho si wanyu muhira umuvyeyi yakira umwana ateze kumwakira neza nakamwe mbese twebwe turabiteze cyane n'ubu ariko barateba kuko ni umunsi mukuru
mu kwezi gushize kwa munani hari impunzi zimurongwe no mu rusenda zagerageje gutahuka ariko bazisubiza inyuma niki wazibwira
oya abantu bose navuze ntituze tuja muri byinshi umurundi wese ari muri Kongo mbese sino muri Kongo wese kuko iki gikorwa turiko tugikora mu mafrontiere yose
ku Rwanda rw'umuyobozi wa seri muri Uvira na Fizi Bwana Samba Fara avuga yuko biteguye gucura izindi mpunzi z'abarundi ziyandikishije gutahuka ariko ntiyasobanuye igihe bazazitahukana ndetse n'umubare w'izizatahuka igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gitahukanye izi mpunzi z'abarundi mu gihe ibihugu bya Tanzania n'iby'u Rwanda nabyo bikomeje gutahukana izabihungiyemo Vedaste Ngabo ku bwa radiyo y'Ijwi rya Amerika Uvira
banywanye bakunze bijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi. Mu gihe mirongo ya FM yabifite ikibazo, mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa Short Waves. Guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 za mu gitondo, mwatwumvira ku mirongo migufi ikurikira: 2,325, 9,685, 9,815, 11,995. Guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro, mwatwumvira ku mirongo migufi: 13,630, 15,460, 15,675, 12,530. Naho guhera saa 2 kugeza saa 4 z'ijoro, mwatwumvira ku mirongo migufi: 640, 9,470, 10,070, 13,630. Ni ijwi rya Amerika ku mirongo migufi yitwa Short Waves. Tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu.
Mu Rwanda, Komisiyo y'Igihugu y'Uburenganzira bwa Muntu irasabira Paul Rusesabagina uburenganzira bwo kuvugana kenshi n'umuryango we n'abavoka be. Umuyobozi w'iyi komisiyo, Madame Mukasine Marie Claire, yaganiriye na mugenzi wacu Asumta Kaboyi.
Komisiyo buriya mu bikorwa by'ingenzi ikora buri gihe isura ahantu hafungiye abantu ku bijyanye by'umwihariko na Bwana Rusesabagina, kugira ngo turebe nawe aho ari, aho afungiye, niba ubwo burenganzira bwe bwubahirizwa. Kandi rero komisiyo ibikora ishobora kubikora ibyibwirije, ishobora kubisaba yabisabwe n'umuntu watabaje cyangwa se n'andi makuru yagiye ibona cyangwa yumva hirya no hino ikabifataho icyemezo cyo kubigenzura.
Rusesabagina mwafashe mwabyibwirije, mwarabibwiwe, byagenze gute?
Nitwe twabyibwirije. Kuri Rusesabagina twarabyibwirije muri rwa rwego nyine rwo kugenzura imibereho y'abantu bari ahantu bafungiye. Kandi ibyo tugenzura buriya tugenzura imibereho y'umuntu ufunze, tukareba niba amategeko ateganywa mu mifungire y'umuntu yarubahirijwe, niba yaramenyeshejwe ibyo aregwa, niba yaragize uburyo bwo kubona umwunganizi kandi umwunganizi yihitiyemo. Ibyo byose turabireba, turabikurikirana, tukanazabigeza no ku ndunduro iyo tubona ari ngombwa.
Yego, mwasanze iki rero? Hari bimwe mukoreye ubuvugizi na bimwe mwabitubwira?
Mu bijyanye n'imibereho ya Bwana Rusesabagina, twabonanye nawe mu cyumba cye ndetse mu muhezo, kuko niko amategeko abitwemerera. Ibindi bihe byose nabo dusura, wenda turi kumwe nawe, icyo twarebaga cyane naho ari icyumba arimo kimeze gite, se gifite umwuka uhagije, se gifite urumuri ruhagije, ese gifite isuku n'ubwiherero. Twaramubajije tuti se nta cyifuzo ufite, wenda icyo wifuza cyarushaho kugenda neza. Ibintu bibiri yatubwiye nuko yaratubwiye ati nibyo mfite, baranyorohereje kuvugana n'umuryango wanjye, atari ko byiyongereye byarushaho kuba byiza, ati nkaba navugana nawe kenshi. Ikindi yatubwiye ni ikijyanye n'abavoka be, yabata abavoka ndabafite, turabonana tufatanya ku bijyanye n'urubanza, atari ko nifuza ko twajya tugumana umwanya urenze uwo tuba turi. Tumaze rero kubonana nawe, twabonanye n'abahagarariye RIB na polisi, tubagezaho ibyo twabonye kandi tubabwira n'ibyifuzo bye, tubasaba yuko babiha agaciro bakabizirikana.
Mvuge ko mukurikirana n'ukuntu nyine amategeko yubahirizwa, yaba ajya mu bugenzacyaha cyangwa mu bushinjacyaha. Ni kenshi havuzwe ko uko yafashwe habayeho gushimutwa, ibyo byo mwabirebyeho, mwarabiganiriye, mwasanze byemeze bite?
Ku bijyanye n'icyo ngicyo ntabwo twakiganiriyeho. Icyo yatubwiye gusa ni uko akigera mu maboko y'ubushinjacyaha mu minsi ya mbere, ko atarafashwe nk'uko afashwe muri iyo minsi, nk'iminsi itatu ya mbere, nibwo yatubwiye ko atarafashwe neza. We rero yatubwiye ati bigitangira ntibyari byiza, atari ku ngubu bimeze neza.
Yababwiye ko bigitangira haburaga iki?
Bigitangira yatubwiraga yuko atari yisanzuye neza. Kandi we yaratubwiraga ati ntabwo nari ndi mu mapingu, ati ndetse naho narindi ntabwo nari mazi neza. Ubundi twebwe turagenzura tuvuga ibyo twabonye, ariko nk'ibyo yatubwiye nta buryo bwo kubigenzura twari dufite, kuko ntiyanatubwiye ati naraha ariko
ntabwo yagarutse n'ukuntu yafashwemo, kuko umuryango we
ibyo kuko yafashwe ntabwo yigeze abitubwira.
Namwe ntimwabimubajije?
Ntabyo twamubajije.
Nshuti zacu, ikiganiro Iwanyu mu Ntara na Gihumurije, ndabashimiye cyane, mugire umunsi.